mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda yumvikanira ku mirongo FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Miriwe nshuti bakunzi muteza amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika hano muri studio y'indwi muri kumwe na Jewe Diane ninahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga cuno munsi. Ariko imbere yuko tucinjiramwo nyezina mbanze ndabwire muri make ko ibiro bikuru bya gisirikare muri Amerika Pentagon byatangaje ko Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa byagavye ibitero bitari bike mu bibanza bitandukanye birimwo ibigwanisho vy'ubumara muri Siriya. Ivyo bitero vyakozwe mu ntumbero yo kwishura igitero c'ivyuka vy'ubumara leta ya Siriya yoba yarakoze mu gace ka Duma gaherereye hafi y'umurwa mukuru wa Damas ku munsi wa gatandatu. Perezida w'Urusiya Vladimir Putin yavuze ko ibitero vyagabwe bije kunyura ikibazo cy'umutekano muke muri Siriya. Putin yanasavye abagize akanama ka ONU kajeje umutekano guhura byihuta bakavugana ku ivyo bitero. Ku ruhande rwiwe, abicije ku rubuga rwe rwa Twitter, perezida wa Amerika Donald Trump we yagize ati: "Ndugure twa mugina, ibitero twakoze muri Siriya vyagenze neza cyane. Ndashimiye gose Ubufaransa n'Ubwongereza ku butwari bw'abasirikare bavyo. Ibihugu byo muryango umwe bwa Buraya nk'Ubudagi n'Ububirigi vyashimye ivyo bitero." Perezida wa Siriya Bashar al-Assad we yavuze ko Siriya igiye gukoresha inguvu zayo zose mu kurwanya ico yise iterabwoba na gasomborotso. Mukanya duca twinja mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nuko rero nshuti bakunzi ikaze ku ijwi rya Amerika no mu kiganiro muri isanga. Murabimenyereye ko iminsi yose ya gatandatu mu kiganiro muri isanga tubaha akanya mukatubwira amakuru avugwaho muri mukongera mukagira n'ico muvuga kuyo tuba twabashikirije mu ndwi turiko turarangiza. Aiwanyu havugwa maki amakuru yagiye arahavugwa tutabatangarije n'ayahe. Hama muvuga iki kuyo twagiye turabashikiriza ku minsi itandukanye? Nta mutumira haba kwa gatandatu, abari mwebwe mwese mutumiwe iyo muri ijya nino. Nuko tukibaza yuko aho muri ko muragira weekend nziza, duca dutangura kubahamagara kugira ngo tubandanye dusangira ijambo.
Tunana twese twateraniye hamwe twabukereye twarimbye ku munsi mukuru. Ibyishimo ni byinshi ku mitango n'inshuti. Mega visa we n'ishema ryinshi tugaragiye Abarundi bemeye guhuza imiryango ibiri kabombe. Twahuze byose rwose kandi banavanze byose. Mega visa we mana umugisha ababo bombi. Yemeje kugeye marangwiru zahe ibi biro ninduko atashe itikana manu zoi mkura banda ura uru kuru jimba za uru taro zuku yehi mazu baringu mchitne matuza njururi tolom. Oh,
Mr. Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri kumwe na Joy Diane nahaze tugiye kumarana isaha yose muri isanga mukaba mufise agatelefone karimo WhatsApp mufise amakuru mushaka kudusabikaniriza kutubwira ibiriko birabera aho muri canke naho kugira ico muvuze kuyo twabashikije muri inondwi yose mutubipe kuri guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe hama natwe tubahamagare mutubwire ayo makuru. Wa mbere ari ku murongo wa telefone ni Anise. Anise ikaze ku juge Amerika no muri isanga.
Iriwe mwiriwe.
Urakomeye.
Cyaho turashima Imana hano mu Rwanda.
Uherere hehe neza na neza mu Rwanda ga Anise.
Ndi nerere mu karere ka Gicumbi.
Mhm.
Mu muji neza neza wa Gicumbi.
Mhm.
Uno tuvuganiza tuvugana ubu ngubu.
Nuko hama na makuru dusangiza canke n'ivyumviro kuyo twagiye turashikiriza muri inondwi turiko turasa nk'abasozera.
Mbere na mbere ndabanza mbashimira ibiganiro mukunda gucisha kuri kwishi rya Amerika.
Mhm.
Ibiganiro bikunda gucaho ni byinshi harimo ibya Julia Mugabo musore w'umunyarwanda witwa ukunda gukora kwishi rya Amerika ngira ngo.
Mhm.
Ikindi nuko dukeneye ko na Voice of America yagira umwihariko mu Rwanda tukagira abanyamakuru benshi no mu turere tukajya tubaha amakuru bitandukanye.
Tuzoraba turafise abatari bake ba Sumta Kaboyi, ba Eric, ba Claude Ganza n'abandi, ariko ubwo ni ukuzoraba uko tubigira ko mwumva mukeneye abandi ngira mushaka ko karere kose kaba mu munyamakuru wako.
Dufasha no muri Jimmy tukagira mu munyamakuru wa Voice of America.
Ariko uko bangana kose ubundi baragerageza bakaza barabashikaho. Nawe wari nk'ikuru
cyane.
Nawe wari nk'inkuru. Mhm. Nawe wari nk'inkuru bonyega Anise wumva ushaka kubaza kwitohoreza. Uratwandikira kuri radio yacu @gmail.com hama natwe tukaraba uko tubitunganya mu kugira abajeyo.
Okay, murakoze cyane.
Nuko. Ivyari ivyo rero no munsi canke hariho n'ayandi makuru ushaka kutubarira.
Amakuru ariho nuko tumaze iminsi twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye muri za diaspora. Kandi mu Rwanda byagenze neza cyane cyane nko mu ntara y'Amajyaruguru no mu karere ka Gicumbi byagenze neza. Kuko ntabwo tugiye tubona abantu benshi bapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu turere byagiye bigaragara nko mu karere ka Ngoma wafashe umusore w'imyaka 36 yatubeshije Jenoside. Ariko inama Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi biri mutaraga kabisa abaturage kumvira leta dukora ibyo leta yifuza.
Urakoze cyane rwose Anise, ubwira umunsi mwiza ngaha mu Rwanda.
Nawe murakoze cyane.
Urakoze cyane rwose. Turafise kandi na Thierry kundi murongo wa telefone. Thierry ikaze ku juge Amerika.
Ego murakoze cyane Diane.
Uherereye he?
Ndi Bujumbura mu Burundi, muri amahoro.
Twe turashima.
Ego, nari mfite utuntu tubiri nagomba gushikiriza ku makuru yaranze none.
Duga ku ijambo.
Ego, mbere ku nkuru yahaciye ku munsi w'ejo yavuga ku kinyamakuru iwacu. Ino kinyamakuru hari akantu twumvise kaje kava muri CNC bavuze ko bahagaritse umuhoro abanyagihugu bahora batanga ko ibyiyumviro ku kiringo cy'amezi atatu. Diane, ubyumvirije abantu abarundi rimwe na rimwe umuntu yokwemera ko habaye ikosa wumvise insiguro zatanzwe n'ijya mukuru wa CNC urumva ko hari akantu katagenze neza ko nibaza ko Republique Bananiere ukivuze mu nkuru cyangwa mu kinyamakuru aba harimo akantu kadatomoye neza. Rero narumvise ko urongoye ikinyamakuru iwacu mu nsiguro yatanze ntiyanyuze cyane cyangwa nibaza ko n'abandi iyo bita banyuze. Nibaza ko rero fungure haba ikosa ryari ku imango, ariko kandi CNC nayo iyo baratanze ibihano ibaza ko yabayemo kuvuna cyangwa urenze urugero bari ku kinkoni ngufi
bari kubacira ngufi.
Ego kubera kwa meza tatu mwisanzu wa haanywe umunyagi uga tangibji yumviro nyama kuru niyote wate wako zikosa hanyuma akakabiri kabuga kigani rocharo ngowe na mugenzi wanyu Oriane kumusi wa gatatu kabuga kubijanye nuburi ninu goro zi kungwara yari afashi bitungwa munara ya Giteka ngaha yari atumiye umuntu yaserukira ubushikiranganzi bw'uburimyi n'ubworozi nibaza ko yana igihugu cy'u Burundi n'igihugu muri rusange gitunzwe n'uburimyi n'ubworozi iyo habaye rero indwara zifata ibitungwa mu gihe tuzi ko abarundi basanzwe bafite pensi kuyikora kuri ibyo bitungwa mu gihe bavuze ko isa nk'ikindi bashaka kuyifashisha mu buzima bwabo bwa minsi yose hanyuma rero nibaza ko je kubwiwanje nagomba shira makosa ahanini kuri leta kubera ko nibaza ko ibitungwa kugira byinjire mu gihugu babwirizwa kubisuzuma ko bitazogira ingaruka mbi cyangwa bidashobora kuzokwanduza ibindi zindi ndwara ariko mu byabaye urabona ko indwara bagiye kuyibona imene zimaze igihe ziri Giteka kandi zaranandije n'izindi mbere nashatse kumenya muri runo rusange baravuze ko hariho menga gucandaga ariko baragira muri no minsi
bako bacandaga ibyo bitungwa bitandukanye
ego ariko nicyo kintu naragitinye cyane ariko nawe nashatse kumenya aba abantu nabo bashobora kuba barafashe ibyo bitungwa mu gihe bitari byamenyekane nabo hari icyo babafashe cyane abo baraburiye impene zabo bari basanganywe kuba babafashe
reka tuze tutondere ubushikiranganje hari ibibazo tutosubiza nk'abanyamakuru kuko atari na twebwe tujeje kubisubiza ariko reka tuze tukuronderere abo mu bushikiranganje bubiraba hama batanga inyisho kuri ico kibazo
ego cyane Diana ariko gusa bagende bitaho cyane icyo kintu kubera abarundi haje ikintu gikora ku buri minsi ariko bworoza igihugu cyose kiriko kirahombe
urakoze cyane gose Patrick ugire umunsi bambe Thierry ugire umunsi mwiza urakoze cyane gose nuko rero abatari bake babandanya bagira ico bavuga ku bitero by'ubwongereza ubufaransa hamwe na Amerika muri Siriya ibiro bikuru vya gisirikare ha muri Amerika Pentagon bivuze yuko ivyo bitero ngo vyagenze neza cane gose aho bari bashaka kubitera hose babikoze ijuri Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda twase kandi na Patrick ku murongo Patrick kaze ku ijuri Amerika
murakoze cyane
ngakomeye
ndakomeye ndakoma rwose
uherere he Patrick
mere Kigali mu Rwanda
havugwa makinga ha mu Rwanda
hano mu karere ka Gasabo umurenge wa Rusororo amakuru hari nuko mu kanya tugiye kuva ku kagari kacu ka Gasagara twerekeza ku rwibutso rw'iruhanga ruri mu murenge wa Rusororo mukaba tugiye kurarikiriyo tunamira abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 ejo tuzafata umwanya wo gushinga imibiri yabonetse irenga ijana yabonetse mu gace k'ikabuga
yabonetse ryariga Patrick
yabonetse ejo bundi ejo rwose urumva ko ari icyo gikorwa tuzihirirwamo ejo amateraniro ahantu nyine abantu basenga ku munsi w'ejo bazasoza saa mbiri saa tatu duhita dufata umwanya twese duhurira ahantu hamwe duhite tujya ku rwibutso ayo niyo makuru mfite
urakoze cyane rwose Patrick ugire weekend nziza
noneho ndashimira gahunda nziza mutugezaho amakuru rwose mutugezaho amakuru meza ahantu hose mukagenda muhagera
urakoze cyane
ewana turi kumwe cyane mu Rwanda
urakoze rwose Patrick ubutumwa bwawe nk'ubwo buradutera ingufu bigatuma tubandanya tubagiye uruhereza
mbira n'umukunzi wacu duhurwe nda akomeza gumbwe neza
urakoze rwose Patrick
urakoze Diane
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kwa gatandatu nta mutumira batumira bari buri mwebwe mutubwira icyo muvuga ku makuru twaba twabashikirije muri nondwe turiko turasozera na yari ahiwanyu aho muramisha ubugingo bwanjye
namenye ko ari wowe mutanga bugingo namenye ko ari wowe wo kwiringirwa gira nti nyagasani mana mubyeyi wanjye uhorana nanjye undinda mu ntambwe zanjye ngufite ituro akira umutima wanjye uwawe nawuwanjye
Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga Travis kandi na niyo saba ku murongo niyo saba uri sanga ku Jugi Amerika niyo saba
ta
kaze ku Jugi Amerika
ego murakoze
urakomeye
turashima
uherereye
ashandi bujumbura
bujumbura byifashe gute
bujumbura harameze neza
akazuba katanguye ko umuci
bo ntiharagera haracyasigaye iminsi ego ubu haracyari mu rushana urushana ni rwinshi cyane n'imvura twumva hamwe hamwe kiziri inkombe
ahubwo ngo ejo hari nabo yahitanye muri za Carama umenyeshamakuru wacu w'ijwi rya Amerika Diane Ndonsa ariko aradutohoreza ku makuru yacu ya saa kumi na zibiri turaza kubabwira ibitari bike
asha no mukajaga petit frere ejo yari aterefonye ambwira kabona amazi ariko asa n'ayabatera ashan ntora
none iyo mvura yaguye umunsi umwe ijoro ryarege jo canke none umunsi yazindukije ko
umunsi nta yazindukije ko yaguye ejo mu ijoro ryejo uhere ejo ukagoroba yaraguye ego yagiye gukita brema amasaha ariko aritere ego hamarere icyumviro narifise nagomba muzo dutumirire abajeje gutunganya ibintu bijyanye n'iby'amatora kugira ngo tubibarize ku bijyanye n'inkuze hajewe par exemple ndi umwe mu bantu bakora ubuzi bwo ndi umukozi wo mu nzu muri make rero hariho usanga yiyandikishirije ruguru mu gihe cy'amatora rero akaba akorera aho i Bujumbura kandi ko bimeze abakozi bo mu nzu rimwe na rimwe ubwigenge haryo usanga atari bwinshi
bwo gutora
oyaye umwidegembe dufate wo kuvuga ati ubu ndaduze ngiye gutora ngiye aha haryo usanga uco usanga umenga nk'akazi hari igihe ko cya kamera hagahagaze rero nagomba kubaza babitegekanya gute bizoshobora kandi kwiyandikishirije haruguru azoshobora gutorera ino cyangwa bizosaba ko yide plus asubire ruguru aje gutorera ruguru nyinshi nico nabaza
nimba bitarahinduka ubundi ufise agapapuro ko kwiyandikishiriza ko wiyandikishije ko ba wemerewe gutorera hose Jackson niyo sawa
oh ni byiza ntabyo narinzi hama ikindi nacho ruguru hari abantu nabonye umenga bariko barashwana bapfa mu bintu dufate ibintu by'amatongo rero n'umuntu w'umupapa yavyaye abana byarabana 11 yavyaye abana 11 rero sinzi akantu k'akabazo baragize cyangwa ko byamwadutse mwuko nyene aca agurisha itongo kubyo yari yariguriye rero abana bavuze umu papa mufishu wabuza chahanaho ni rondele ye akime mura rondela guanyo lero izo vjose haumu ushikanganji wa jesu yu mweni vjo onye na ama mwa wadu tole la mwa moko jehogi wangu tuzo wivali zivazo vitandu kanyekuri umbe kwa alicho tubwirako nuko bitanga ku muco kugira ngo umuntu amenye uko bihagaze nuko bimeze
tuzatunganya ikiganiro bagusigurire ivyerekeye amategeko agenga imiryango n'ingene gutorana bitegekanije mu Burundi
yego kubera abishishikaye turabona yuko abo bantu yibarutse nabo mwana umwanya barashobora kubaho nabi cyanke atakiriho birashobora kuzana izindi mpinduka n'ingaruka
urakoze cyane gose niyo nsaba ugira umunsi mwiza ngahe Bujumbura mu Burundi
murakoze murakoze
turose kandi na Jackson ku murongo Jackson nikaze ku juke America
murakoze cyane
urakomeye
ego turakomeye
weekend ni gute
acha weekend turaho kabisa tuvuye gusenga no munsi ni kwisabato ego
wayumviye himisa
imisa na iruhuke mu nkambi ya Nduta
aho induta havugwa makino
acha ahinduta havugwa ameza imvura imaze iminsi igwa acha nomuso ni kwa wese akanya kuba twosoka hanze imvura imaze iminsi igwa ni cyare kandi woraba ego
ariko ntaco yononye nta mazu yahononekariye canke ibindi
oya nta mazu yahononekariye nta kintu kimwe cyahononekariye gusa aba abakimbi bitwabuye ngo dusohoka ja kubera udukwi kubera imvura igumbi rwabura kanya ku mwanya ku mwanya
abakimbi zina bakiga Jackson
n'impunzi
niko bitwa
mu nkambi niko babita bamurika mu Tanzania
muca mubigenza gute no nizo nkimi mudashoboye kuzirondera
izo nkimi rya kuza kuzirondera turi yahora tuhagenda niyo tugiye ba haike wache wadu fata wakati angenda kudupunga
nune ito kibazo tui nkwe gikomeje kuvugwa muri rusangi baba bwira ko izo nkwi mwarimu bwirije kuzironderera he
muri rusangi nka tubwira nako dukwiye kuzironderera baduha amatangazo batubwira yuko udakwiye ngo gutema ngo ibiti ngo ducenge ibiti ngo canke ibiti ikiri bitoya kubera ngo tubatiko tubankira ngo amashyamba ngo yo muri Tanzania nibatubwira rero ati ntitukwiye kuzikura aha rero mu nkambi sinokubwira ibi byatubereye intambamyi
HCR icyo kibazo mwarakivuganye ko babishwika
anse bayimo babura yuko bageze gufasha abantu b'ibimuga aro baha inkwi ni basenyera abo bantu baba bakomeye nta nkuba bategeza kubasenyera
nuko nukwihangana
aha dukomeza kwihangana nta ngorane
ngo nta idahita
naida nitibizo hisa ikima nubuza iwa ya mteguri ya tigeza ufigirako ego tuwasise nata anda kabazu fagiatu duse nama uwaza amungambi ya nduta awia nikijiji kutaha niveshi mugabo tubona guhunguru mengo bara jihagalisi itumenya mwamu kumenumo kumu kumu leo na jiyo guhungwa mbonzo kwa watu giri jiyongwa mema jizo tangoja cha niwala haka lite datu na naita yubu rundi au jage zegote
aliku alihaba abata hutumisi ya hila Jackson alihaba zabara tahuka
umisa hila alihaba hutumisi wala kuhara haraba ya nisa anganya ima za kumisa anganya kwa ambisi ya alimna alibashi ya kwa mokita mimana mgao ibaba ibeshi cyane imana yarakinze hakomereka bake yata bakarengeje kuvise gihe bafura guhungura
reka umuntu azobikurikiranira hagufi hama trust ibiganiro bitandukanye byibanda ku makuru avugwa mu makami nk'ikiganiro wanyu umuntu ara kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu ico kibazo tuzogikurikiranira hagufi hama hagize ico tumenya tukibatangariza
neza cyane
urakoze gose Jackson ngaho mu kambi ya Nduta muri Tanzania
Bamwe akoze cyane kandi n'ibihe byiza n'akazi keza.
Urakoze gose.
I love my life, I love my life, I love my life, yeah, yeah, yeah. big man, kick harder than Jackie Chan. A man you come in big band, so number one in your area.
Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga komisiyo se ya gatandatu tubaha kajye umwe mu bamwe komera twumva kugira ngo mutubwire amakuru ari ahiwanyu mwongere muvuge mugice muvuze no kuya tuba twabashikirije muri nondwi turiko turasozera Sofise na Nsabimana ku murongo wa telefone Nsabimana ikaze urakomeye nkumenga akadri ni karaca gose kandi ari weekend
kura kari kamaze kuba ari kareho ka ugaburiya ariko gasaba
gahise ni mu karere ka heka ariko karatonyanzamwo utubura
bo butari ndi mu karere k'ubugesera akavura kari kareho karaga ari ku gasaka kamaze gihita nangwara
na makuru dusangizaga Nsabima canke nicugira kuyaciye ku ijuru rya Amerika mukunda
yebiti ni kachie ya Amerika yenda kama kuruma chacha yenda ita Amerika no kumbra kifite hariko mri nilku chakiri kukorga chakiri kwa yana kiki afiru wala chese kwa kawagi kwa ze eto kwa 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 nako kanya yenda kukuba nako yenda nubwo nako tuba twarangiye kugira ngo ibyo ubwo ariko tugaye ukagira komeza tukaba twajya dufasha abafite iherere nacyo abafata mu mugongo
nuko urakoze cyane gose Nsabimana ngaho mu karere ka Bugesera ubwira umunsi mwiza na weekend nziza
yego namwe murakoze
Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda kiganiro ni muri isanga George na wine ari ku murongo George ikaze ku ijuru rya Amerika
Niko murakoze cyumba cyane
urakomeye
Niko cyane urakomeye
Muherere hega George
mu gace bica cyarama hano mu gisagara cha Bujumbura
cyarama ngo akavura karaye kabagu kononye ibitari biki
Eko mucharama imfura yaraguye mu masaha yo kumugoroba yabanje kugwa cyane ruguru hama hari hakuzi katugira mu kagasenyi kabanza kuzura imvura itaragwa mu gisagara abantu baratwaye batsi kera nta mvura babonera ikiragwa mu gisagara
no kwihangana
no kwihangana ariko abagejwe na kwiga ukuntu bokaha inzira ikwiye bari bakubakiye ahantu haboneka ko menga bari bagegeje ariko ubu no kuvuga huzuye cyane huzuyemo igaravi y'amabuye imashini y'amashini yora ifite ikintu yoza iri kiragerageza gukuramo gravi ya nyinshi yamaze kuzura aho bubatse kuvuga urabije amaso urakwihugwa kuganka nk'ikibanza gacamo kingana n'imetero nk'umunani ubwaguke ama kandi impande n'impande bakahasigaza aho gutera nk'ibiti ari uko naho ndabona ko amafaranga bakoresha mu kubaka ashobora kuba ari kaba impaguzo kuko umwanya n'umwanya karuzura igihe cyo kumvura izoga no kuvuga hadoka amari imashini biyora kandi kuyora imashini ikoresha ibitoro byinshi kandi kwiyora ni kwibomora ibyo bubatse ni ukuvuga nta garanti y'imyaka itatu ishobora kugira mu gihe iminsi yose imvura yogwa amakacamwa hajyamo hirya k'imashini cyo kubiyora nta garanti byogira nini cyane hanyuma ikiri nacyo numvise nariko ndakurikirana ndiyandikiye numvise ntarindi numvise ko umuntu adashobora gukorera ahari atarinze gusubira yiyandikishije
ibyo twavuze yuko kera byigeze ko abikogwa ko tuzobaronderera abo mu murwi ujeje gutunganya amatora mu gihugu cy'u Burundi sini kugira ngo bashobore kubyishurako
ego nkubona ndakisa abantu batari bake bashika nka cumi na batanu gutyo bari bambwiye ko bari baduze ruguru muri stage muri rya minsi yo kwiyandikisha amabangobwa kubiyandikishiza ruguru hama baza gushika ino basanga bari babona ko badoshika ino basanga baraheje kwandika abona abanyeshuri rero bari nibibaza none tuzosura kujya gutorera iyo twiyandikishije ruguru mu misozi ariko nawo nzi ko tuzokunda kubigatorera hano mu gisagara
reka ni ikibazo tuzobasabira ko umuco muri sini hama tukayibabarira
ego murakoze ndabashimiye cyane ko n'umutwitaho hama ndamukije umunyeshima ko yitwa Thomas Kamirindi
turashikana ubutumwa
ego murakoze cyane mu kumiza n'akazi keza
urakoze nawe ugira umunsi mwiza
umutima ugatera kenshi yivamo amajambo menshi bigajyara uzumiye ucyesi kandi umwanya nkakubwira atakunyirengagiza nkaze kukuraba nkabikubwira ugahera kunyinyiriza jinda sabye umakanya ubarira ikinde y'amaganya bebe makanya kubwira uko nkwiyumvira buringanya ukuri hari byinshi twise numva nshaka kuvuga umutima wanjye ugeze ahatemba iriga ubonye niyumva ukuntu niyumva nk'utuntu bajije abantu bakambwira ngo jinawe hari ikintu hari ukuntu niyumva sindamenye iyo biva makanya ndabikubwira ihari nawe ubumfusha makanya tuyake hari byinshi numva nshaka kukubwira makanya nkubwire iby'umutima wanjye wamumbarira baby give me one time got something to tell you I don't wanna waste your time please baby let me talk to you beku kidu huyu tapu na yamu jimirambo vaza nishwa ninunu wana kutagira ngumu emuvani
Ejo ki Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga kuwa gatandatu mudusangiza amakuru abavugwa ahiwanyu mukongera mukagira ico muvuga kuyo twabashikirije turafise kandi na Guillaume ku murongo wa telefone Guillaume ikaze ku Ejo ki Amerika
Mnandawara mukije
urakomeye
turashima kabisa bukewe kanyende ni habuje ubukene
ubukene gutega Guillaume
ukene ni byinshi ku bantu mbwa navuga ko ari kumwe umwe si kuri bose kuko bose ntibangana
uherereye he gagi ha uherereye he
uherereye bitumba ariko cyo tukukati
nuko ni cyumvira ku makuru twashikirije canke nayo dusabikaniriza
Peturi mu turumwe mu bahungutse baba muri Tanzania. Mhm. Matuma zegunga tugashika mu Burundi kabisa. Yene umuntu ari impunzi yigera ayibaho neza nubwo banitse tugahunga tugahara haba twazananye bagira ingorane mu abo mu nzira nukuri wihangana Imana yarababona kugira ngo wagize ibyago.
Mhm.
Bo je rero kubera mu Kirundo muhera ku aho nasanze nari mvuka nasanze nyene atakuntu una nta bintu nta kuntu nashikira mu bice bitako ntora umugambi uko ndakorondera uko ndakoronderera uyu Bujumbura Bujumbura narariteyo ndaba umushomeri kandi n'ubu ndacyari umushomeri nta kazi ndaronka mu byo twari twasanze twarigiye ubu rero ikibazo gihari kubera twebwe tutari bwatore ubupapuro bw'amatora ari urupapuro twasanze bari baratanze bw'amatora iyo rero hagize nk'ikibazo hakaba umusako cyangwa bagufasha abapolisi bakakakuburamo abantu kuri umunyagihugu w'umuhungu arahagirira ingorane cyane
bagasaba none ako haragira ko bagasabaga Guillaume
bo aho gapapuro na gapapuro gato ya bigeze gutanga mu kwa kabiri koko ako umuntu azotorera ko muri muri aya matora bimirije
abo banyagihugu abo bapolisi bakagusaba bavuga ko bagashakira iki
iyo bagufashe bakwaza karanga muntu mbere ko iyo basanze ugafite atakara bo bakubwira yuko agakomeye gusinda karanga muntu
ko gakomeye gusumba karanga muntu
eye muri iki gihe niko guho niko buri wese niko bakubwira abapoli
wowe baramaze uka gusaba
baramaze gusansa bagufuna nari narabereke karanga
muntu
kajya gafapuro nsanze ntagafi ndi karami
reka ndumva hari ibibazo byinshi abakunzi b'ijuri Amerika bafise mu byerekeye ibyo kuzotora nuko bizogenda tuzogerageza dutunganye ikiganiro cyose hama tubahe akanya mu bazutswe tubazo dutandukanye Guillaume
yego kabisa muzamukoze cyane
yego ugira umuntu
unahiriza abantu basigaye induta n'abari nyarugusu bose kimwihangane Imana izabafasha mugaruke Sende ko mwabatera mubatera akaririmbo
kitwa gute
akaririmbo kitwa kuko wabyemeye umugwa ambasaderi wo mu
Rwanda muhinda bw'ivyuma baraza kugerageza ariko bidakunze hace habura urwanko n'ijuru rya Amerika
oya ntacyo turihangana
urakoze cyane rwose giye mugire weekend nziza
namwe
Njugi Amerika Washington DC mukirundi ni kinyarwanda kiganiro ni muri isanga cyose kandi na Emil kundi murongo wa telefone Emil kaze ku Njugi Amerika.
Aramutse.
Ni impore ga Emil.
Rakomeye.
Turashimira Imana. Twabonye buca.
Ego manatwe turashima ko biri kose nubwo tutari mu gihugu cyacu.
Uri he?
Asegi isanzwe.
Uri he gaime?
Mu karere kiri hasi nyene. Twahunze nyene ibintu biri mu Burundi iterabwoba.
Wahunze ryari?
Muri 2010. Ariko bagomba kuvuga amakuru numvise z'inyamakuru bahagaritse. Impungenge mu rwego gusa nta gitangazo kirimo. Babona yuko iyo umuntu avuga ukuri akuzira.
Ariko nta kinyamakuru cahagaritswe. Emile bahagaritse sinzi kuri kuravuga ku nkuru yo twakoze kuvyerekeye ikinyamakuru iwacu gikorera mu Burundi. Kirakora ariko bahagaritse urubuga rucishwa ko ubutumwa butandukanye rw'abakunzi ba iwacu babashatse kugira ico bavuga ku nkuru zabo zibazaciye kuri ahatandukanye.
Narinzwe ko byahagaritse ariko ntagitanga nubwo byohagarikwa ntacyo bagitangaje n'amaradiyo yaraturiwe n'ubutegetsi bono nta ibigera bemera cyatumye babiturira ariko mugo ntacyo kuri susoza habona
ngira ngo amatohoza azobandanya kuko urumva ko hariho ukutumvikana ku wo bayarayugaye canke atabikoze.
Ese ni iterabwoba rifitwa abantu bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi mu bintu byo gutora ngo bashaka kubabwira ngo baze badatoye ngo bazobakorera ko inzira yo y'igihugu sinza iyo kari ntozari tongo y'umuntu umwe ashe kuzaratera ubwoba abantu agira batoteza ariko mu ingoma zira bahozika izindi zikaza nta mvura idahitaho y'imvura izoza.
Urakoze cane gose Emil, ugira umunsi mwiza ahuri.
Ego namwe murakoze Imana ibaheza.
Hari kandi na Claver ku murongo wa telefone. Karave ikaze ku Njugi Amerika. Ikaze.
Ego murakoze cyane.
Uherereye
Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura ku Musaga.
Ku Musaga nice umviro canke namakuru dusabikaniriza.
Ni nk'iki yumvira cyane intererano kuko yende umunyeshuri wo muri kaminuza y'u Burundi Imana yabikoze twahebye turatangura mu gihe twari turindiriye umwanya utari muto.
Mwari murindiriye igihe kingana gute?
Imyaka ibiri kuko twahejeje muri 2016. Twaratanguye tariki 9 muri indwi nyene turimwo kwa mbere. Umuga tumaze gutangura twatanze ibintu byinshi byarahindutse byerekeye amategeko agenga kaminuza y'u Burundi. Muri sisiteme ya BMD. Ubu rero natwe tukagira n'ubukene bwinshi dusanga mu gihugu ari ubukene gusa aribwo buharangwa. Ubu rero na kagafashanyo bitwa Prebourse baragakuye bagasubije Prebourse
bigatandukanira he?
Bigatandukanira nyine bagatanga ubuye ni ingurane bazoguha urinze kwandikira umushikiranganji. Bakakwemerera ugasinya konta ngene uzoyariha. Rumva ntacyoroshye nayo rero ntituragera kuyaronka bizoenda gufata umwanya.
Bavuga ko bazobaha, baravuga igitigiri cayo bazobaha canke umwe wese azosaba ayo yumva ashaka ashobora kuzoriha.
Oya bazoduha igitigiri cy'60 bacukuramo
deplacement
ya bisi gufotoza uraro nyene zo kwimenya. Urumva ntabwo indaro zikihari muri kaminuza kwa ko n'ibyahora ubwiye kurara he nawe zoriha.
ibyo bihumbi 60 muzobironswa gute mu kiringo ciki ukwezi amezi atatu
ukwezi ku kwezi ku kwezi umaze gusinya konta nawe bisabwa rero ko yinda kujyana nk'umubyeyi cyabikora rero nk'umubyeyi washize nk'umucyankuzo tuvuye nk'akarorero urinze kumanuka nakaza gusinya cyanke bivanye n'ukureze mu bisanzwe ngiye kuraba abanyeshuri biga za kaminuza y'u Burundi n'abantu babava ruguru badagira imiryango ino mu gisagara cya Bujumbura bategereza kuraba nyine baca bapanga mu buzima nyine butoroshye namwe murabyumva narya ibintu byose byaduze rero nabo bafashanya nk'ubu ni kariho karaza ibintu byarahindutse twasaba rero nka leta nk'umubyeyi wacu kwegira ikintu nyine natwe tugabanije urabona departement ya bisi zine tuvuge kubera ubu twiga ava midi ya pre midi utashye gufungura uzisubira gufata izindi bisi zibiri bisi zaruriye na 380 ku munsi uzisanga ukoresheje bisi 1600 urumva ibyo 60 bazoguha deplace muzosanga hagiye 50 mu minsi 30 mani make nyakandi nyanike yagufashije gufungura kwiga no mu buryo bugoye bwose
none ndumva hari byinshi udubwiye twemeye n'ubundi kuzorondera bo mu bushikiranganje bw'inyigisho ariko none gakarabi kuvuze ngo ishure umwaka w'ishuri uje gutangura ubu unye inyuma ya 2016 n'ibisata byose canke n'ibisata bimwe bimwe
n'ibisata byose abiga abize muri kaminuza y'u Burundi bahejeje uwo mwaka n'ubu bagitanguye
byadindijwe ni iki
kubera abandi batari bwaheze ab'imbere yacu bo muri 2015 ntibari bwaheze bateza kubarindira mu bisanzwe nk'ubu natwe hari abahejeje muri 2017 bari muhira baturindiriye tuzoca ziba promosiyo zibiri urabona ko tugiye gutangura n'umwaka ubwiye turimo kwa kane ubu hari abandi rero mu kwindi bazaba bahejeje ubu bariko bariga baranepase demedizwit
nabo bazoca babarindira ngira ngo rero ubwo butumwa uhaye leta usaba ko babatezurira barabwumvise ni tubifurize kubandanya mururanirwa mu byo murimo no kwihangana
ni kwihangana hanyuma nkasaba tuvuye nk'aba bavyeyi nyine abavukanye bacu baba mu gisagara hariho ukuntu nyine uba wakerewe uwo munsi ni amahera ya bisi warose ukabona ukagondora uko tokigusa barifite bishobotse ari nk'umuntu yokunguruza batahagushirika imbere akungurije n'iminota mikenya amazaba ariko aragabanuka urumva hari abantu baguca ko bigendera namba ari ibibazo by'ubuzima nyine bihari nabo sibo ubonye babonye nk'umunyeshuri ariko agenda n'amaguru kuko turiho turiga kugira ngo duteze imbere igihugu n'icyacu wese bugira natwe icyo badufashe bahagira umutima w'urukundo burya ufashije umunyeshuri aba umufashije ikintu gikomeye cyane naho amuhari ifite ujya munsi agenda aramuhereza agira yakoze ya mahera yabasha kugura ya foto zamwe ya mahera wagiye ufatishe bisi cyangwa wayabuze akaba akunguruye murakoze rero ku ishuri rya Amerika mugira amahoro
wihangane rwose Claver
ego
murakoze cyane kandi na niyo mwungere kaze ku ishuri rya Amerika niyo mwungere akajwi kawe kari kure rwose kwigeje umenga sigaye weekend nturaronka agacayi canke ka primus
asha yakabita ntikaraboneka birego ngiranagwe kugenda karonko uyu munsi ego
nuko ubyifashe gute none weekend
ego ubu ni bukebuke Diane kandi barambwiye cyane cyamukije n'abatwakiye muza bw'ibyuma ego hama nagomba hishashaka kuvuga ko ashaka kunegura inyifatso y'ugwaruka bw'umugambo uri ku butegetsi twarayi twumvisha mu kanyosha aho umushinga w'amateka aserukira nk'abanyagihugu yari yakubiswe agiye gutabara no kwe ni ujiwa waje cha jenga hanura ugaruka kumugamburi kubutege tijukuli nimba wimvira kadoza kabo mwiki ahawari harabandi sanga aturi harabandi senzi kona wibuga ni usanga iwa waje aho umunatabuga rumwene utege usanga rumwa asu ariko siko sije twaitumenyereye nokuri ndasaze nimba banyumva kuko biri ko biravugwa burya nibaza ko atacubahiro bibaha nabonyene umuntu umushinga amateka Diane burya n'umuntu ubasho wicubahiro byo kuri umuntu aserekwa abanyagihugu tuba twitoreye nokuri nibikubitagashe yego ikindi nshaka kuvuga ni kwisherekeye ubutungane yego ubutungane no kuri ni urebe kwitagashe hari igihe ushobora kugira urubanza Diane aha ndavuga mu Burundi ugasanga imanza ziramaze imyaka myinshi kandi byo kuri rwa rubanza rushobora gucika ugasanga ariko bararuha igihe kirekire nukuri ni barayo bazi baranyarutsa imanza kugira abanyagihugu dafe tworoheje bazaba bagize neza
zirateba izo manza ushatse kuvuga iki guteba imanza
uteba imanza barashobora iyo ziko ziraburanishwa baraguha amasango adahera icyo nashatse kuvuga nti iyo yaba ariko barashya imanza niyo baraba abanyarutsa imanza yibaza yuko abanyagihugu tworoherwa bukebuke
ubwo butumwa ngira ngo abo byega burabashikira ariko kubyerekeye ivyo vy'ikubagurwa ry'umushingamateka wo mu mizero y'abarundi twokubwira kumenyesha amakuru y'ijwi ry'Amerika y'i Bujumbura Hemonzi Imana amaze kudutangariza ko umustanteri wa commune Muha ahakana ko atamushingamateka yakubiswe muri Kizingwe aho ni mu Kanyosha Daniel Kabura yavuze ahubwo ko ari umwe mu bari mu murwi urikiyemo na bose ujejwe umutekano yakubiswe cyo bikoze urazi ko ejo ibikorwa byari bitegekanije kuba mu namashinga amateka bigamije kwiga ibyitegeko ryo kumenyesha amakuru byahagaze abo mu namashinga amateka bavuze yuko batoza ngaho mugenzi wabo yarayakubaguwe
yego kuri romba ni ibintu bibabaje urumva kugira bemere bobo ku ruhande nk'uko Diane urumva ko ari ibintu usanga bitoroshye nyine mugabo ukuri ko biri kose ukuri kuravugwa hariho abantu babona babibonye nibaza ko nimba bashaka gukora amatohoza byo kuri bo yakoraga amatohoza atahagaze
yuki urakoze cyane gose niyo mwungere ubwira umunsi mwiza
ego ukwikomenyekana ego murakoze Diane ukije Diane kama dihimbara cyane
urakoze cyane gose ubwo butumwa budutera intege butuma duca tugira ingufu mu kubandanya tugyosha ibiganiro
ego murakoze cyane muheza gigo
ubwira umunsi mwiza
ego
ikiganiro ni muri Isanga ku munsi wa gatandatu nta mutumira batumira bari mwebwe mu gico mvuga ku makuru atandukanye tuba twabashikirije mukatubwira naye abari ko araba ahiwanyu ku mitumba itandukanye mu bisagara bitandukanye ekaho muri hariho na Jacques ashaka kuronka ijambo ku ijwi ry'Amerika Jacques ikaze Jacques tumva ka telefone ka Jacques ikaze
ngirewe neza
urakomeza ke ubanze kuremo internet mu telefone yawe hari byo twumva ko ibayuguriye ugasanga abari ko baratwumviriza niborohewe mu matwi
eh ntayizanye
nuko zake n'impore
n'impore turabona kibazo
na makuru dusabikaniriza ni ibitekerezo kuyo twabashikirije muri nundwi tuko turarangiza cyane
yani ni bitekerezo kuye mwaka makuru mwadushikirije ndi munzi y'umurundi ndi mu Rwanda anye bitanga igitekerezo ku Barundi bavuga ko mu Rwanda badufata imisore bakatubwira ko bashaka kutujyana mu igwisha gutera Burundi ari njye kubishuja ko ayo makuru atayari mu myaka irenga itatu maze mu Rwanda nta muntu n'umwe yarambwira ko wamubwiye ngo agende kandi nanjye nta muntu n'umwe uraza ambwire ngo ngwino tugende uzajye mu ishyamba ibi n'ibi kubwangira mbura amakuru y'ibinyoma rwose mu Rwanda turabona sinu umutekano tukaba twakumenye nta muntu n'umwe yagiye abitubwira rwose
ariko telefoni yawe iraca tubabaza mu matwi Jacques utwihanganire kiyago ntirikunda ko tukibandanya telefone yawe irameze nabi cyane gose ijwi rya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni muri isanga
nyemerera zakukunda pe be my lover be my honey be my everything no hakane turi umuzeho nishira numba ubona mu nzozi mu kaboko oh baby you got it oh baby you got it oh baby you got it you got it baby, baby, you got me in the hari. Mami siya ba mibi in the hari. Mukuri, mukuri, acho na kima. Jerezen, haifite be. Biku ya kumotima, nagutuma nijima. Niyo mami zatuma, zawara muzirikana. Niyo maja farawe. Far away, I will not be right.
Nuko bakunze bijwi rya America no ngaduce dusozerera ikiganiro muri sanga cuno munsi wa gatandatu mwakoze mwe mwari ko muratwumviriza ikabakoze nabashoboye guterera ivyumviro bitandukanye ikiganiro cuno munsi cari kiremeshejwe na Jewe Diane ninahazwe muri studio y'indi Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda imbere yuko duhana gahindukira yamara no babwira ko ibiro bikuru vya gisirikare aha muri America Pentagon yatangaje ko America ubwongereza n'ufaransa yagaje ibitero bitari bike mu bibanza bitandukanye birimo ibigwanisho vy'ubumara muri Syria ivyo bitero vyakoze mu ntumbero yo kwishura igitero c'ivyuka vy'ubumara leta ya Syria yoba yarakoze mu gace ka Duma gaherereye hafi y'umurwa mukuru Damas ku munsi wa gatandatu abatari bake bagize ico bavuga kuri ivyo bitero perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko ari bitero vyagabwe kandi bibabaje ngo bije kunyura ikibazo c'umutekano muke muri Syria Putin yasabye abagize akanama ka ONU kajeje umutekano guhura bidatevye kugira ngo bavugane kuri ico kibazo. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ku ruhande rwiwe abicije ku rugaga rwiwe rwa Twitter yagize ati ndugure twamugina ibitero twakoze muri Syria byagenze neza cyane ndashimiye gose ubufaransa n'ubwongereza ku butwari abasirikare bavyo berekanye ndugaye twamugina ibihugu byo mu ryango umwe bwa Buraya nk'ubudagi n'ububirigi navyo vyashimye ivyo bitero perezida wa Syria Bashar al-Assad we yavuze ko Syria igiye gukoresha inguvu zayo zose mu kurwanya ico yise iterabwoba n'agasomborotso mwakoze kubana natwe mugire umunsi wa gatandatu mwiza yakoze no sa kimenye yegeranije amajwi hamwe na ingenieur yamufashije muhinga bw'ivyuma nanje Diane nahazwe twari kumwe muri kano kanya turongera igihe c'isaha 12 mu makuru yandi tukiriko turabatororukaniriza
Afrique, les infos.